Nkuko mubizi Afrika y'Uburasirazuba yase irasaba Abarundi kwigiza y'iminsi iho iminsi 15 amatora y'umukuru w'igihugu aho rero kuba ku itariki ya 15 y'uku kwezi akaba kuri 30 y'uku kwezi. Iki kiganiro nifuje kandi nagerageje koko kugitumiramo abantu batandukanye abo muri CNDD FDD mvugana n'umuvugizi wabo Gelaz Ndabirabe ati simbonetse atingiye muri interieri none hatireka nkubwirire umuvugizi wa president Nkurunziza Gervais abayeho noneho mubari wo muvugana Gervais abayeho muhamagaye arambwira ati umukuru w'igihugu ntajya muri deba no kuvuga umukuru w'igihugu ntajya mu mpaka biratangaje ariko ukuntu aba bantu badashaka kuvuga ahubwo bakavuga ngo turabogamye kubera ko badashaka kuvuga tukavugana n'ababishaka. Muri iki kiganiro natumiyemo kandi na Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu niwe turi kumwe ubu ngubu niwe watwemereye kuvugisha nagerageje no gushakisha Agaton Rwasa telefone igendanwa ntabwo ayitaba ariko ejo umwe mu bamufasha yari yanyemereye yuko amumbwirira muri icyo kiganiro tukaza gufatanya umufasha we mu by'akazi Adolphe niko yari yanyemereye. Gusa rero kuri icyo kibazo cyo gusubika amatora nk'uko abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo hejuru ba EAC babisabye CNDD-FDD yakize itangazo ahagaragara ivuga yuko inshuro eshatu zose amatora yigijweyo hanyuma bakavuga bati rero ibi bintu bitangiye kurambira abaturage no kubumva bishatse kuvuga yuko rero kwigizayo amatora nanone bishobora kuba bitazashoboka. Gusa bakavuga bati nanone amatora arahenda atwara amafaranga menshi ibyo byose rero kwigizayo amatora bikaba byakongera amafaranga Uburundi bwatanga kuri aya matora. None tujye ku mushyitsi wacu dufite kugeza ubu Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu. Leonce mwiriwe neza?
Mwiriwe neza na bose bari ko barakumviriza.
Yego ndagira ngo rwose ngushimire byimazeyo kubera uyu mwanya uduhaye nubwo abandi banga kuvuga ntabwo nzi impamvu banga kuvuga ariko nyine nkuko twabivuze urubuga n'urwabo igihe cyari cyo cyose twiteguye kubaha umwanya bakavuga nicyo tubereyeho. Nuko none rero wowe ukuriye umugambwe Frodebu wumvise kiriya cyifuzo cya EAC cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu akaba kuri 30 y'uku kwezi mwabyakiriye gute?
Twebwe twarabyumvise kandi byari bigize iminsi rivugwa n'umugambwe CNDD-FDD n'ubutegetsi sinzi n'igituma muvuze yuko abanse kugira icyo bashikirije kuge bariko banka umuhuza Abdoulaye Bakiri bavuga yuko barindiriye ibizova muri aka karere muri Afrika y'Ubuseruko numva rero ingere byabagendeye ariko reka mvuge ku kibazo mwambajije twabyakiriye nabi kubera ko twasanze twasubiye inyuma cyane gusumbya kuri za nama z'abakuru b'ibihugu za mbere yabaye ku genekero rya 31 i Dar es Salaam mu kwezi kwa Rusama mu kwezi kwa gatanu na cyane cyane yabereye muri Afurika y'Epfo yahuza ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bwa Afurika. Twarasubiye inyuma cyane kuko mu gihe twari twimirije gutorera umuti ikibazo cy'amasezerano yacu n'ibyiza nshingiro ahubwo baciye bongeramo ibindi bibazo bibiri biciye kubiri n'amasezerano y'Arusha n'ibyiza nshingiro tugatangazwa n'ingene abo bakuru b'ibihugu aribyo bihugu byari bihagarariye ibiganiro byashyizwe ku masezerano y'Arusha aribyo bihugu byari bihagarariye ukurondera amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no gusubiza hamwe kw'Abarundi aribo bufata ingingo ziciye kubiri n'ibwirizwa shingiro zigashimangira n'izindi zari zihasanzwe ziciye kubiri n'ibwirizwa shingiro nyine.
Ibyo bibazo bibiri se bongeyemo Leonce, ibyo bibazo bibiri bongeyemo ni ibihe?
Ikibazo cya mbere bongeyemo mbona ko gikomeye nicyo kuvuga yuko ngo uwuzotsinda wese azoshinga leta y'ubumwe irimo abatowe n'abatatowe. Ibyo rero ukubwirwa shingiro rya leta y'Uburundi ryubatse mu ngingo ya 129 agace ka kabiri ntibikunda kuko leta ijajamwo abagiye mu imigambwe yagiye mu matora igahiganwa mbere ikanaronka nibibanza mu nama nshinga mateka uheriye kubice bitanu kwijana abari munsi ntibaca muri leta nabo byipfuza
ibyo ni amategeko
nabo bandi baba batatowe umva boje yo gute iyo ngingo itarahinduka
icyo ni kimwe cyakabiri ni ikihe
icyakabiri bavuga bati turabyungururije ku igenekero rya 30 batavuganye n'abanyapolitiki ingingo y'icyana na gatatu y'ibwirizwa shingiro agace ka kabiri kavuga kati itorwa ry'umukuru w'igihugu riba n'imiburiburi hasigaye ukwezi ngo arangize ikiringo uko rero bimeze mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga yuko bumvije nivugwa na leta ngo ntibashaka kurenga igenekero rya 26 ni ukuvuga iyo tariki ya 30 iri nyuma y'icyo kiringo iba yaramaze kurenza ikiringo utabanje kuyihindura rero ntibyoshoboka
kandi kubihindura nabyo biragoranye kubera ko guhindura itegeko nshinga ntabwo bifata iminsi 2-3
nkani inama nshinga mateka na ngingo z'amateka zihari ejo umuvugizi wa leta ariko asigura ibijyanye n'ihunga ry'umukumi n'amashinga mateka n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yavuze ati inama nshinga mateka zaratanze imihugo n'abashinga mateka sibo bakiri mugabe byapfuye kubivuga uko mu minsi iheze numvise bayihamagara ngo uje kwemeza abaca mu Bugesera ngo mugabe byose ni uko i Rwanda birahandira ko cyane ariko ntibishoboka ubu biragoye muri icyo kiringo
ubu rero none gishoboka ni
igikenewe rero ni uko twebwe abarundi duhereye ku mukuru w'igihugu niba umukuru w'igihugu ahari atari ko ariruka n'ibibanza ikibanza ciwe cyangwa ibibanza by'abashinga amateka n'abakenguza amateka cyangwa ibibanza by'abamakomine na yicare hamwe n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ibibazo bitorega umuti urabona abantu baragiragirika cyane uno munsi wumva ngo bo mu leta zinyerinda zutumwe za Amerika zavuze ababirigi bavuze abongereza bavuze urabo muri Afurika y'epfo bavuze ishyirahamwe igihugu ihurikiye mu bwa Afurika bavuze ukishyirahamwe cyo mu bihugu bya Afurika bose ko bavuze amahuza ugasanga ngo uyu abaje umuhuza uyu abaje umuhuza uyu abaje umuhuza ni ukuri birateye isoni ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi hamwe abantu bataba ariko birukira ibibanza baba bariko biruka kugira igihugu kigire ijambo umukuru w'igihugu yarajya bintu byose ariko biraba rero kabukata bumva n'abari ko baravuga ati turashobora no gusubira guca mu nzira y'ingwano
ariko se Leon
bumva n'abandi basigaje bafashe umupolisi
iyo
bafashe umunyagihugu n'abacafata umupolisi turi mu bihe bidasanzwe umukuru w'igihugu nareke kurekera igihugu cy'u Burundi mu minwe yabo ba nyamahanga bonyine gusa
Leon noneho rero yego muravuga ko umukuru w'igihugu akwiye kwicara hamwe n'abanyapolitiki mukaganira none se mwaganira iki mwaganira kuko uravuga yuko amategeko itegeko shingiro ibwirizwa shingiro ribuza aho bigeze ubu ngubu ko amatora yakwigizwayo none se ubwo mwaganira iki
twebwe nta ruhara tubifisemo kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze 2014 kuvaho umukuru w'igihugu yarangije ikiri ariko ararangije ikiringo cyo Petero Nkurunziza abariza inama nshinga mateka n'ingingo z'amateka ko ashobora gusubira kwitoza ubwa gatatu bakamubwira bati oya twaciye dutangura kumubwira tuti fasha rero ko hajye inama nshinga mateka n'ingingo z'amateka bakwangiye n'igihugu cy'u Burundi kiba kwikwangiye n'abanyagihugu baba bakwangiye nta wundi muntu n'umwe ari hejuru y'abanyagihugu ari hejuru
nimba se nkurikira neza
tangura rero utegure neza aya matora aho kuyategura neza acaja mu nzira yo kuraba ingene koshingwa imigwi imbonerakure
Leonce nimba nkurikira neza igitekerezo cyanyu nimba nkurikira neza ubwo ngubwo kujya mu biganiro n'ukuvuga ko mwamubwira ngo narike kwitoza nk'uko imitwe y'inteko ishinga amategeko yombi yabyanze nk'uko mubivuga
nagomba kwereka ibyo kuza bigiza ibiringo twebwe nta ruhara na rutoyi dufise kuko twaherekera duhanura yuko amatora yotegurwa neza uko ibwirizwa shingiro ryubatse uko amasezerano y'arusha yubatse mbere bya twaraganiriye n'upapuro rw'inzira turaganira n'ingene umugwi wari wo wose ere ku mukuru w'igihugu na leta bari mu nama nshinga mateka na nkingi z'amateka abanyamigambwe umugwi seni inge n'umwe wese yo kwigenza kugira amatora agende neza uko bagiye rero bazarunguruza ibyo biringo si twebwe bagiye bagenda barabyunguruza kubera icyo kibazo cyo kugomba kwitoza ubwa gatatu kitaratora umuti ibizoshika byose rero bizuba biri kugatwe kumukuru w'igihugu hajeje kiringo Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe nasenye twebwe rero ubu uni abafise ugushaka nivyo nabwiriye nabo duheruka kuganira abo mu mugambwe Sende David harimo n'uwurongoye nababwiye nti mufise ugushaka n'iyinga irakwiye n'amayinga abiri arakwiye kuko ibibazo bihari ntibigoye gutorera umuti niba abantu biyumvira kazoza k'igihugu n'abanyagihugu batiyumvira kazoza kabo batiyumvira ibibanza bojamwe umuti wotogwa ikibazo kigoye cyane umuntu yokwibaza ni kibahagirwanisho imbonerakure ariko nabo bicyogora kuko abo barihaye bakabashyira mu nzego z'igisirikare n'igipolisi barabazi
bovuga reka tuvuge ku by'amatora reka tuvuge ku by'amatora n'amatariki kubera ko ari byo byegereje cyane ibyo nabyo hari abanyagihugu barimo bashaka kuvuga bashobora kuza kugira hari icyo bavugaho simbizi cyakoze icyo nagira ngo twibandeho ni iki cyifuzo cya EAC Afrika y'ubuseruko ivuga yuko amatora yakwigizwaho iminsi 15 aho kuba ku itariki ya 15 nivuba neje ubundi mu cyumweru gitaha akaba kuri 30 yuko kwezi kuri telefone dufite Aimable. Aimable, uraho neza?
Umva n'ora neza.
Yego. Hari iki gitekerezo cyangwa ikibazo ufite?
Yego, ni gitekerezo kandi ni bibazo.
Ye.
Kandi kandi ndi n'umukuru mugambwa PD.
Yego.
Uvuga yuko ibyo bibazo natwe turaba cyane rwose.
Ye.
Kandi cyo cyo twe turashima kubona ko nuko bushidere n'abyo yuko ibyo bibazo gereza akarere.
Mhm.
Twe turashima rero ko akarere kandi fashe mu minu. Tugasaba yuko uwo muhuza bahatoye kwihutisha vuba na vuba kugira ngo ahuze impande zose zijye muri ibyo biganiro hama kugira ngo icyo kiringo cy'amatora yo kwishyiza inyuma ku itariki 30 kugira ngo twumvikaneho ko na bose rereje twe twabishyira ubwa mbere ubwa kabiri naho twe twavuga yuko abahuza by'ukuri inkota nk'abahuza kugira bakuri bado mu nzira abarundi bagumye bagerageza abantu kuko abarundi bo barushye rero tugasaba yuko rero by'ukuri ibibazo byo mu Burundi byo turega umuti kandi nkongera nkakebura no kuri by'ukuri abanyepolitiki abari hose kugira ngo icyo kibazo cy'ikiringo cy'umukuru w'igihugu rero bagakoma kwiva ko ntibagiye kusigira imari kuko turabona yuko umengo ariko kwitwazo nk'uko twabivuze kuva kera abo bari kujya mu matora kugira ngo umukuru w'igihugu ahari ubu bamutsindire mu matora kuko bamutsinze niyo heza agarukye icyo kibazo kiba cyegamye abantu bari yuko byose bashyira ingufu hamwe abo bakagira urunani abo bakamutsinda bamaze kumutsinda ibyo bibazo byose biyumvira ko byoba byabiheze aho naho kibazo bavuga yuko imborera kure usanga zishirwanisho icyo gituma batajya kwiyamamaza je nibaza yuko ibyo binatarije cyane kuko namutire hose aretaga akarorero kagaragara avuga ati ibyo byose imborera kure kanaka ye nayibona nkirwanisho ahubwo twe tibaza yuko nkuko bakoze kubivuga arwaruka
yegokaye
rwarufite ibyo birwanisho hano ibyo birwanisho biri mu rwaruka rwose ahubwo byokwakwa wari wese mu Burundi abitunze atabifitiye uburenganzira
niko Aimable. Aimable, mwebwe mwagiye mu matora y'abashinga amateka n'abakonseye b'amakomine mwebwe mwayagiyemo
twebwe twayagiyemo umugabo umugambo wacu kuko niho wari ukivuka bake dufatanye nuko amadi yacu tuzirahereza umugambo wacu asigana yitona
Hanyuma hari umukandida mushaka gutanga se mu matora ya Perezida wa Repubulika ngo namwe mupiganwe na Perezida Nkurunziza? Nukuvuga amatora aramutse yigijweyo mugafatanya kuyategura mwebwe mwatanga umukandida?
Niko tanga umukandida hama Nkurunziza kamutsinda.
None se ko ari ishyaka rivutse vuba murumva mufite abayoboke bahagije batuma mutsinda?
Betra tsabanywanyi kuko twene muri kurubuga n'unefu n'etra tsiyamamaza cyo gituma rero tuvuga ati bejo sibobo batamaza n'ibindi by'ibiganiro aho boje kurubuga kugira ngo biyamamaze ahantu barongera abanywanyi ahantu batinde mugabo rero utisanga bari mu bintu byo gusaba ibiganiro umuntu mbere yo kugibagiza amacora bade twese bavuga ati bejo nibarondere ibinabiri yahubwo ibyo nibabirengere baje kurubuga kandi byo bitwaza by'umutekano bibaza ku mutekano kwiye beto agenda mu bihugu cyose nta muntu numaragira ikibazo none kureka bo bitwaza by'umutekano.
Aimable, watwibutse ishyaka ryawe no mu magambo arambuye ukarisobanura?
Ni ya PDR, Alliance pour la Démocratie et la Réconciliation, urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe.
Ishyaka ryanyu ryavutse ryari?
Ryavutse mu mwaka w'2013 itariki 4.
Nuko urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane.
Ndibutsa abantu bo muri presidence, abavugizi ba president nka Gervais Abayeho twavuganye, avuga yuko ngo umukuru w'igihugu atajya muri debat, no kuvuga atajya mu biganiro mu mpaka, ko aribo biye mu mwanya. Hanyuma na CNDD-FDD twari twatumiye bakatubwira ko bataboneka, ahubwo ko baduha uriya muvugizi wa president Gelaze Ndabirabe, niwe wabimbwiye. Nawe rero barumva, bumvise ko niriya Alliance nayo ubwayo yafashe icyemezo cyo kuza mu biganiro hano kuri radio yacu. Ni ibitekerezo baba batanga abantu, ntabwo ari ibiganiro bya politiki. Nuko igihe icyo ari cyo cyose rero umwanya ni uwanyu. Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Leonce Ngendakumana, umuyobozi w'umugambwe Frodebu. Leonce, uriya mugabo Aimable aravuga ati mutinya ubusa, umutekano urahari, nibyo?
Numva umenga aracari no mu myaka mito, aracari hafi y'ugwaruka. Uru rugamba turimo rwo guharanira kazoza k'iki gihugu, ko guharanira amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro, wategerezwa kuba urugamba wabo. Urugamba rwabo ndigomba ko rukwiruka ngo bariko barondera ibibanza, nk'uko numvise ariko arabivuga, ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha byonyanzwe. Nagoma ntanga umuco mugabo ku tubazo dutatu wavuze nabo nyine yavuze. Umuco wa mbere nirijanye n'ikirangaminsi kucigizayo, cyangwa kutacigizayo. Twebwe ikituragishinga si kirangaminsi sibihe, ni byo kugwa muri icyo kirangaminsi. Ucigijeyo ubushaka hakogwa iki? Ibibazo dufise byotora umuti byo hariye. Twe dufise ibibazo bitatu. Ikibazo cy'umukuru w'igihugu agomba kurenga ku masezerano, agomba guhunyangirizwa shingiro. Nagwa mbere nje nagifatanya n'icyo bavuga ngo tukamutsindira ku rubuga. Si ikibazo cyo ngo tumutsinde kandi tumutsinde, ni ikibazo cyo kubaka mu Burundi intwaro yubahiriza amasezerano iyo yabayeho, yubahiriza amategeko, yubahiriza indahiro, kugira n'uzomukurikira ntazohirahire ngo asubire kwiyumvira ko ashobora guca kubiri n'indahiro, ashobora guca kubiri n'amasezerano. Nicyo tugomba ko biza mu gihe uvuga ati mugabo yihindukiza mu kirago, ntihindukiza mu ijambo. Ibyo rero abantu babitegere neza, icyo kirangaminsi tugishakamo inyishu z'ibibazo cyane cyane bikurukuru bitatu. Icyo cy'uko ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha byubahirizwa. Icya kabiri, umutekano mu gihugu. Yari kwavuga ngo hari umutekano, ngo nta muntu arumva yapfuye, nuko akiri muto.
Abato se ntibapfa?
Ndabizi se. Ariko avuga ngo nta muntu ndumva yapfuye, ibyo bintu n'ukuri. Nuko ndamubabariye kubera akiri muto nyine, hari igihe yoba atumbira adakurikira ibiriko biraba mu gihugu. Ibigwanisho birahari, nawe nyine yavuze ati ibyo bigwanisho biriho mugabo biswe n'ugwaruka rwose. Natwebwe erega bikitse n'ugwaruka rwose, tuvuga tuti ibigwanisho byose biri mu gihugu bifite n'abatabifitiye uburenganzira babyaka, nituvuga ngo babakuremo cyangwa bajye bashiramo. Ariko kugeza uno munsi abavugwa ni abari mu mugambi sende, abahurikiye mu mugambi sende FDD bita Imbonerakure. Njyewe narabajije abantu bose kuva nuko uri ku butegetsi, iko mama mwandika ngo twake ibigwanisho ugwaru, mbwira muri Frodebu kuva mbere no muri 1993 aba Frodebu mwumvise bavuga ati mubafatanye ibigwanisho bariko baragwana. Nubi byirwa bivuga, bambwira umuntu ati uyu yarafashwe ariko aragwana, afise ingoho, afise grenade, ari mu Frodebu. Hagira muri iki kiganiro ubuza kumva akarorero ari mu Frodebu. Ni bemerewe tuvuge ko ari Imbonerakure zitegerezwa kwakwa ibyo bigwanisho, kuko babihawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugambwe na leta bagasigura bavuga ngo babibaha kugira ngo bafashe abapolisi n'abasirikare gucungera amahoro n'umutekano. None ko babyemerera abo bandi bantu nama numva ari mu migambwe babirahira babiherahe. Nagoro ndamuha umuco, ndamuhumurize, twebwe ntituriko turagwanya umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, turiko tugwanira amasezerano y'Arusha, kuko yatugiriye akamaro kanini. Twayaronse atugoye, abyarigirwa shingiro byemezwa n'abanyagihugu bidushaka rero umuntu numwe yo kubasha wo guhonyanga ibyo kandi bizogirira kazoza keza abantu numva bari ko aravuga bahe mabre numva bakiri bato nacyo twa dushaka ibibanza ariyo byonye twituza ubu tuba turi muri byo
radio ijwi rya
barabikingira ngo babiduze
cyangwa
twa kuza kwicoza tukabironga mugo tuvuga tuti ibintu byose bidaciye mu muco bidaciye mu masezerano n'ibyigashingiro ije ni bishora kwemeye
turacyashakisha na Agaton Rwasa nawe umwe mu bamufasha mu mirimo ye Adolf yari yatwemereye yuko amutubwirira nawe akaza muri iki kiganiro hanyuma abandi bavugira president Nkurunziza bo banze ndetse n'umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD avuga yuko atabonetse nagira ngo rero mbibutse yuko iringiri ari ijwi rya America rivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite abanywanyi Eric na Vianney reka twigire kuri Vianney Eric sinzi uko byagenze Vianney uraho neza
yego namahoro
nuko urabyumva rero yase iravuga iti amatora niyigizwe yo kuri 30 aho kuba kuri 15 yuko kwezi abe kuri 30 hari ikibazo cyangwa igitekerezo ubifitiyeho Leon Singenda Kumana
yego cyenda sisi cyenda byumvira ko ahubwo mbere ntanguye no kuramutsa Leon Singenda Kumana
arakumva
hanyuma icyo nabivuga ko sikindi mwenzwe yase ntacyo yadufashije na kimwe kubera uri kurabyiweza ubavuze ngo bigize inyuma je nkumva narije ndatangaza naratangaye bavuze ngo bigize inyuma ngo bigize inyuma y'amatora ngo bayashyire kuri rotwande sinatangaye kubera premium bavuze ngo bazoca ngo bigize inyuma ngo bazoca barumvika ngo w'indorerezi mu isanzu umaze kurumvika indorerezi stadire ke bisigura ko wamaze kwemera ayo matora kwa kwikije amategeko Hamanguko yekera bivuga rero singenda kumana n'amashinga mateka n'angizo mateka barabuje nkunza usaba kwitondera gatatu. Bamaze kumubuza bamaze kuvuga yuko biri bidakurikije bwiriza shinga birandi constitutionnelle. Sadi we yarafashije abandaniza yemeza yo kuba yo kwitoza ku ngufu. Ya rero se yavuze sishitsa ma yandushe ngirango igusekanze yije abonye maganaje ntango byose narayibonye no kuvuga yuko bamutse kwemeza yuko ijye bwirizwa bamutse kwemeza bakamwemera ko arenga ibwirizwa shingiro no kuvuga yuko no kuvuga nabuni ngira kugukumbura ngira bafite umugambi wo gusha bakwiri bafite umugambi ko zabigana nabona mu isi
Nuvyane ura yego
icyo navuga yuko mu isanzwe nta kintu kinini nta kintu kimwe bakoze mu isanzwe kubera icyo nari niteze ko bavuga nari niteze ko bashobora kuvuga yuko bavuga yuko bogira ibiganiro bihuza Nkurunziza perezida n'abandi bari muri opposition na société civile bakumvikana bakabona aho ukuri guhagaze n'abatumwe mubibonye na Abdoulaye Bathily bareba mwirukanye parti of pouvoir sigura yuko babonye yuko atekaraboheza nkuko ngira ngo uwundi yabikoze nibaza yuko mu Burundi simbona n'ukuri uko tugiye kubaho kubera
Vianney
yego
aharabagabo nta kinanirana no kuvuga abantu bari bashyira hamwe hanyuma humura bizatorerwa inyishyu muzabitorera inyishyu tuza muzashaka umuti kandi mubishyizeho umwete urakoze
yego ndangomba kuvuga yuko mugamo isanzwe nta kintu kinini bakoze
yee urakoze cyane rwose kuri telefone dufite kandi Eric yagarutse Eric wiriwe nawe hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite kuri iki cyifuzo cyuko amatora yakwigizwayo mu Burundi
igitekerezo nane mfite nuko kugira ngo abanyagihugu dushobore kumva ko dutekane dushobore kuronka amahoro ndabona ari byiza byungurza abona atari byiza naho boraba ukuntu umunyagihugu yoronka amahoro agatekana akajya akaryama
urumva se ari iriya nama ya EAC Afurika y'ubuseruko yazana amahoro
wapi amahoro ashobora kuzana n'abarundi bonyine kuko amakungu ntitwoyizera kuko amakungu yamara amakungu nyine ntitwozera inzu twabanza tukaraba iwacu
none kuvuze ngo abarundi ni mwebwe bireba wowe ku giti cyawe wakora iki kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cyawe
icyo nakora nuko aho mperereye ngirageza
kubonye no muremesha amahoro nyene ngeregeza kuvuga imvugo ihumuriza
naho ibyo kuvuga ngo amakungu mwara yahebye biri yabyuko yase yasabye president Museveni kuba umuhuza byo urumva se amakungu by'umwihariko Afrika y'Uburasiruko itakibari ruhande
biragoye mumenyesha makuru bya bakuru bihugu muri Afrika turazi uko bameze kandi biragoye
uvuga igitekerezo cyawe neza
ntibiragoye se muri Afrika biragoye ya demokrasi de prefere toujours ameyere
no kuvuga demokrasi ufite imbaraga niyo nyayo
ego cyane murakoze
iyo ndukuri kurakoze cyane Leonce umvise impungenge zabo banyagihugu mwebwe abanyapolitiki bo mu rwego rwo hejuru mwabahumuriza gute
impungenge ntibozibura kuko nkuko bari kubamushikiriza ibihari birateye ubwoba kubona inama y'abakuru b'ibihugu yakoranye ku igenekezo rya 31 usama yarimwo abakuru b'ibihugu bane bagapfundika ingingo muri Afrika y'epfo zongera barashika hafi 50 bagapfundika ingingo aho kugira ngo izo ngingo zapfunditswe zije mu ngiro ukumva yuko abakuru b'ibihugu babiri gusa bihakanye bakabisubiza inyuma ndamakenga rero abo bubura na jewe navuze yuko ndayafise mugabo kubera ko namaze kumenyera ko ingorane zishikira abantu zigashikira ibihugu kandi ingorane ari umugenzi w'abantu ndafise icyizere yuko ingera n'imberuka nuko tuzaba tuganira maze yamaze kurenga ingombe tuzoganira muri mu itangazo baraye basoye abakuru b'ibihugu babiri bavuze bati ni ugusaba ko umukuru w'igihugu yaba yatowe atuhirahira ngo ahindure ibwirizwa nshingiro noneka ko ibyo bariko bagomba gukingira ikiba nabo batabivuga bagomba yuko umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza yoca kubiri n'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha akitoza ubwa gatatu biraboneka nta mwana arimo ubwa kabiri urabona ko bagomba guhengekeza bavuga bati aya matora yabaye yarayabaye yokwemegwa kuko cyo bundi twagiye tubona abaserukira ibihugu bine kandi kugwandikwa ngo amatora yagenze neza bitari no mu kazi kabo tubajije ahantu babaragiye dusanga bagiye aho bariko batorera hane gusa ku hantu harenga 17,000 bagasaba ngo amatora yagenze neza nari byo nibaza ko byaciye bituma niyo nama ituma ko yihuti bamwe bakayitaba abandi ntibayitabe kuko ndibabihuriza ko abenshi bavuga bati aya masezerano iyo yarusha twahagarariye akabyarigirwa shingiro nditwo kubahuka n'amanama tumaze kugira n'ingingo twabaze gupfundika ngo tuvuge ko dusubiye inyuma ntibakwitaba murumva rero yuko impungenge zitobura aho ibyirwa shingiro n'amasezerano yashyize ko bihonyangwa hama bakagaruka bati njagira uzoba yatowe yo bisubiramo nagomba rero abo ndabahumurize ndababwire yuko no mu bihe bikomeye cyane twaraganiriye turatora umuti n'ubu tuzoganira nibashaka bagomba kwishyiraho nibashaka babandanye n'uku bari bareke kwirirwa baronona amahera igihugu kidafise abantu barakenye cyane kandi barakoze nabi ku buryo n'abahora badufasha bakwemwe akarenge bakidufasha bavuga ati turabandanije jewe mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza narindegeje mugabo kubera mfise abasoda mfise abapolisi mfise imbonera kuri ndabandanije ariko burya bizohera nuko tuhava yigisha nabi n'abandi banyagihugu ukagomba ugasanga bagombye guca muri izo zindi nzira nk'uko byabaye mu myaka iheze ku ntwaro ziheze barabikoresheje abantu baca mu nzira nyinshi n'izo zo kugwana zirimwo mbere n'ubu mugambwe CNDD-FDD urimwo wagiye mu bagwana kubera abantu bari kugira akagagaza ku butegetsi bakaguma ko bonyene bagaca bagaza igihugu itunga ry'igihugu bakarigira rwabo ubu twese twaba twibaza tuti none uwo mugambwe CNDD-FDD kuba ko wagwaniye demokarasi n'agataka kazi na muntu cyakinze gute ngo ugarukane intwaro ziri mu nyuma mbere ya za ntwaro za itorona nicyo gituma rero ugomba abo bantu bafise amakenga ariko nagomba ndaguhumurize twebwe umuhuza ariko sinzi ko bazonamwemera
buretse tuzarebe reka tuzarebe radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Yego.
Ingene tubipanze kugira ngo tuve muri aka kaga integuro twe turayifise tuzoyimushikiriza.
Nuko nuko reka dufate
tukise byamaze gutora umuti.
Leonce. Yeah, Leonce.
Reka dufate umuti tuzobandanya tuganire.
Yeah, Leonce, reka ro dufate nabandi bantu bari kuri telefone bategereje. Nshuti zacu muteza amatwi radio ijwi rya America kuri telefone dufite Benny na Leonard. Benny, wiriwe?
Yewe.
Nuko nawe rero urubuga n'urwawe.
Nkore nagira nako nduvirize ngenera musinge ndakumana rikaravuga. Nagomba ngira barunde n'amakungu. Inama y'abakuru b'u Afrika y'ubuseruko nta kintu kinde hanne twebwe nk'abarundi twoyitega ko cyane kuko message abiri clear. Nuko ibazo by'abarundi ubwa barabarundi babwirizwa ko vyitunganiriza. Imbi ntwari bandana ntigira akagagazo. Yica isahura. Ifunga abantu barenga 200,000 igafata abantu barenga 150,000 hanze y'igihugu akumva ko ari ibintu normal ashobora kubanda atunganya igihe abantu bose bari hanze nibaza ko message iri clear hageze abarundi bose bava bakagera bagahaguruka cyane cyane ugwaruka bagahaguruka bakavyanka bagafata intumbero ibereye nibo bene igihugu n'asigaje igikene cyo muri kinyugo cy'u Burundi.
Ariko Benny nizeye uko uvuga ngo abarundi muhaguruke cyane cyane urwaruka udashaka kuvuga ibintu birimo urugomo bitari mu bwicanyi. Nizeye ko ari kuri kuvuga.
Nacivyo ndiko ndahamagara ariko ndiko ndavuga igihe bene wacu bafunzwe igihe bene wacu bariko barangazwa igihe bene wacu bariko barahunga ibintu barenga 150,000 dushobora kubandanya tureza amaboko.
Noneho
batamakare cyane abanyepolitiki.
Benny, wewe wahaguruka ute udakoresheje urugomo udakoresheje intambara wahaguruka ute?
Message iri clear no kugarariza ubwo butegetse kwa kubise kudeta akwize kudeta constitutionnel.
Wowe yego uruhare rwawe se Benny umva ikibazo wori kubwira urwaruka ngo ruhaguruke rubyange, wowe ku giti cyawe wahaguruka gute kugira ngo byange?
Ikintu cya mbere tubwiriza gukora nuko tubwiriza kuvyumva cyo kimwe, kuko no munsi amatora ya mbere arayakoze bariko baravuga abarundi akabandanya yakora none twarira amaboko.
Urakoze cyane. Hanyuma kuri telefone kandi dufite na Leonard. Leonard, wiriwe?
Wiriwe neza.
Nuko nawe uri gukurikira ijwi rya America urubuga n'urwawe.
Murakoze cyane. Natanguranye narwo numvirije kandi muwanze ngo ndamukirize umutumire. Jewe ahanje nagomba gutanga icyiyumviro. Biratangaje cyane ingene urwego nka leta iturongoye yobandanya ivuga ngo amatora agenda neza amahoro aruzuye mu gihugu cyose mu gihe atajoro na rimwe rirara tutumvise mu makaratsi ya Bujumbura haraye uruhagarara hagati y'abapolisi n'abanyagihugu. Hanyuma icya kabiri, umuntu wa mbere yagize intervention ndamwumvije asa n'uri mu mugambwe uri ku butegetsi.
Oya, yavuze ko ari murindi shyaka ryavutse mu 2013 nimba nibuka neza. Ntabwo ari ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD.
Biragaragara yuko urya muntu ari muri ya migambwe iri mu kwaha ku butegetsi kuko.
Ariko n'uburenganzira bwe.
Niko bazotanga kandida.
Niko Leonard. Si uburenganzira bwe.
Nje ibyo by'abandi ndavyubaha.
Aha.
Hanyuma ariko sinumva ingene yoshigikira yuko botanga umukandida ngo azahiganwe n'umukandida amategeko atarekurira kwitoza. Kubwanje kandi kubw'abarundi benshi naho batabivuga bafise intuntu bafise n'ishavu ryinshi kubera amagorwa turiko turinjiramwo, barababajwe cyane no kubona umuntu yararero guhagarikira amategeko nk'umukuru w'igihugu wenyine aba ariwe wa mbere atangura kuyahonyanga. Hanyuma agaca avuga ngo amahanga ngo ntacayabaza mugaho nk'aka kiwacu tuzeye ko ku bice 51 by'uburyo gikoresha kugira kibeho kibuziga ku mfashanyo zo mu mahanga.
None tugarutse ku kibazo niko Leona, tugarutse kuri kiriya kibazo cyo kwigizayo amatora w'iminsi 15 wacyakiriye ute ku giti cyawe?
Jeye kubwanje kuciza inyuma iminsi 15 navyakiye neza kuko ngira ngo hamwe ho abantu babagabo mu minsi 15 niho buri kintu gikorwa kiba cyiza.
No, wowe uri mu migambwe iri mu Burundi?
Jewe nta mugambwe n'umwe ndimwo, ariko ndu Murundi mbi Burundi maze imyaka 55 y'ubuzima igihugu ndakize.
Yego. noneho rero mu kinyarwanda bavuga ngo shesha kanguhe, no kuvuga ko ugeze mu rwego rwo kugira abakiri batoya inama. None wabagira inama, amatora nasubikwe yigizwe yo cyangwa amatora nakomeze abe?
Amatora yotegurwa neza, ntawo kwifuza kuba mu gihugu kitagira inzego, ariko rero urwaruka niruhaguruke. Kanatsinda ibizoshika nibizoshikira urwaruka haniniya. Niruhaguruke rugondoza uwo mukuru w'igihugu agomba guca kubiri n'amategeko, hanyuma amatora ategurwe neza ajemwo abayarekuriwe, kandi mu mugambwe wiwe nibaza ko atari we wenyine ashoboye gutwara igihugu, arashobora gutuma uwundi yateguye, hanyuma akaza agahigura mugabo abo bamushyigikira ngo naze kwitoza. Nibaba nabo yatumye n'urya muntu yavuze ngo ari mu mugambwe wundi, nta mugambwe wundi ari mu cyari muri SNDFDD.
Reka ibyo ngibyo tubyihorere, kubera ko yivugiye ko ari mu wundi mugambwe, ibyo waba bimwitirira. Urakoze cyane Leona.
Murakoze nawe ko mwampaye umurongo.
Ye, Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turimo turaganira kuri kiriya cyifuzo cya EAC, Afrika y'ubuseruko, yifuza yuko amatora yo mu Burundi yakwigizwayo aho kuba kuri 15 y'uku kwezi, akaba ku itariki ya 30 y'uku kwezi. Muri yumvira rero abanyagihugu batandukanye icyo babitekerezaho. Umushyitsi ni Leonce Ngendakumana, umuyobozi w'umugambwe Frodebu. Twari twifuje kuvugana na Gator Rwasa, telefone igendanwa iravuga ariko ntabwo ayifata. Naho muri CNDD FDD bavuze ko bataboneka, ndetse n'umuvugizi wa perezida wa Repubulika y'u Burundi Gervais Abayeho aradutera utwatsi, aravuga ati umukuru w'igihugu ntajya muri deba. Ariko rero CNDD FDD ivuga yuko yakiriye neza ibyifuzo bya EAC, kuko ngo ni ibyifuzo bikomeye bikubiye mu itangazo CNDD FDD yashyize ahagaragara. Ariko CNDD FDD ikavuga iti abantu bakwiye kumva ko abaturage batangiye kurambirwa, kunanirwa, kubera ko amatora yigijwe inshuro eshatu, kongera kuyigizayo amatora nanone byaba ari ukunaniza abaturage. Kandi bakavuga bati amatora arahenda, atwara amafaranga menshi, bivuze rero yuko kwigizayo amatora byakomeza gutwara amafaranga. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leonce, wumvise bari abanyagihugu ibyo bavuga, nuko hari icyo wabasobanuriraho, hari icyo wabahumurizaho, hari icyo wabunganiraho?
Ego, wumvise ko bose bavuganye umubabaro ubiriko biraba, kubera ibyo babona biriko birashikira igihugu cyacu n'abanyagihugu tugituyemo. Ariko hari ikibazo ukomeza wibanda ko icyumviro cyashikirijwe nabo bakuru b'igihugu babiri bo muri Afurika y'ubuseruko, uw'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Tanzania. Nagomba kumenyesha yuko mu gihe leta n'umugambwe CNDD-FDD bari kubarirukana batiri, bavuze bati uzosubira gusaba ko ikiringo kigizwayo azofatwa nka bamwe bagomba gutembagaza ubutegetsi ku igerekezo rya 13 Rusama, barimwo baniyo mbare. Ati niko azofatwa, ibyo rero n'ibyanditswe barateye ko n'igikumu n'itangazo, si ibintu cyo kuvuga ngo ni umuntu yabyumvise ku iradiyo yavariwe n'umuntu, ni ibyanditswe. None wewe uri kutubwira ngo barishimye, boba bashimye iki ko bavuze bati imbere duciye tujya no mu matora no mu kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu duce dutanguza n'amatora kubera bansibye nyine?
Niko se Leonce
uri kutubwira ngo babishimye icyo cyabere?
Leonce
icya kabiri, nagomba ndakwereka yuko uri ko nawe uri kutujyana mu bintu bitari byo. Icya kabiri baravuze bati umuntu wese azogomba guca kubiri n'ibwirizwa shingiro ntituzomwumviriza. None ga ko nakweretse yuko muri izo ngingo zaraye zifashwe zibiri zice kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha, wumva umugambwe CNDD-FDD n'ubutegetsi bukomoka ko bo byemera gute? Nukuru urabareka babyivugire nubwo ngo umenga babyemeye, ntabyo bashobora kwemera. Hamwe bo kwemera ibintu ngibyo boba nabo biteje isoni, boba bisuzuguje. Boba bariko baguma bahenda abanyagihugu.
Leonce,
aha hari umuntu rero yavuze ati ibibazo by'u Burundi twebwe nyine tubitorera umuti. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho kwamavuga ngo ariko aganira n'abanyagihugu gusa baraganiriye rikwiye, ubu rero haje ibibazo bikomeye bya politiki abanyagihugu bashaka ko bitorega umuti. Naze rero yicare n'abanyapolitiki bitorega umuti.
Leonce,
kubesha ngo ndi mu banyagihugu, naze yicare n'abanyapolitiki badufashe bitore umuti, kandi umuti urashoboka.
Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu. Tufite n'abandi bantu babiri kuri telefone, Jean-Marie na Jean Bosco. Jean-Marie uraho?
Wiriwe.
Nuko urubuga n'urwawe.
Yewe nagomba kuvuga kuri cyo kuri cyo kigano bari kuvuga ko. Uraje ibintu by'abarundi biragoye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika. Turabiye nko mu Rwanda abona ko atanaje kandi naho nyine ibintu bije kuronda cyo kingo cya gatatu. Ukaturaba nk'abakuru b'ibihugu muri batanu makajaza babiri. Aho hantu hateye ubwoba kandi hateye ko n'amakenga ati gute ngira mu gihugu cy'u Burundi tubayeho kubera ifashanyo z'abanyamahanga. Nk'ubu uravye mu burere turimo nko mu ntara za ruguru usanga ibintu byaraduze. Ukaturaba nta makori yinjira tubayeho kubera ifashanyo z'abanyamahanga baduhereza. Ukaca wumva ngo haje uwa mbere waje kubahuza ntibyahuye kubera yose yaza kuvuga ibitari byo. Uwa kabiri nawe ntibamwemeye, nawe muri leta bacamuhakana agishyika atanga ibiganiro. Tugaca turaba kwa Museveni nawe nyine afise ngo hajya yego naho azoza mbega umuntu azoza kuvura indwara nawe nyine iminsi zizoba zimufata. Mbere yuko umuntu avura indwara abanza kuvura gwiwe kuko niwe inyiwe hariho abariko bararonda kuza kuba waje ubemerera. Aho niho hari ikibazo. Ikindi kibazo ufite ni iki? Mbega muri Afrika bavuga yuko hari amahoro hakaba hari ko barahunga i Bujumbura hasi inganda. Mbega hoho ego naho yaba ari akunda igihugu akaba akunda abanyagihugu ntiyobanza hakaza ituze hakaza amahoro.
Jean Marie urakoze, reka tuhe na Jean Bosco ijambo. Jean Bosco wiriwe?
Niriwe, urakoze cyane.
Ye, naho uvuge muri make ariko.
Jewe nagomba kukubwira yuko nababaye cyane kandi nabonye yuko aba bakuru b'ibihugu twegeranye baduhemukiye. Bahemukiye Abarundi kuko ikibazo gikomeye nyamukuru twari tuzi cyari ikibazo cy'umukuru w'igihugu yarenze amategeko, nicyo bigeze bavuga ko. Ikindi kigira kabiri, ntibigeze bavuga kuri aya matora yabaye mu makosa menshi cyane atakurikije amategeko. Ikindi nacyo bavuze biruka batayivugishije neza ngo babivuze ubwene bizobwenda n'izi nterahamwe ubwo nanze imbonera kure zitwaje ibigwanisho bakavuga ngo minsi cumi n'itanu barashobora kuba bayikuye mu nzira ntibishoboka. Ubu nawe ngaha mu Burundi tumeze nko mu bakominisite dusigaye tutumviriza iradiyo imwe
ariko n'ijwi rya Amerika murayumva
ibindi by'abakominisite bya kera
niko
nabyo by'amaradiyo nabyo bavuze ko
ariko ijwi rya Amerika nayo murayumva
hanyuma sabwe
radiyo ijwi rya Amerika nayo murayumva ariko
niyo twumviriza ahubwo ngo urakora muradufasha cyane. Hanyuma akabizi by'impunzi zahungiye iwabo nacyo babivuga ko none aya matora yashobora kugira ngo agende neza gute ata radiyo n'imwe tushobora kumva abanyagihugu bari hanze abantu bamwe gusa bonyine bitwarira igihugu kamenga nico n'itongo ryabase babahaye.
Jean Bosco
kugira ngo wemere yuko dushobora kuvuga yuko aya matora azobananya tukayemera.
Jean Bosco urakoze cyane. Rero Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, twagira ngo duhe ijambo rigufi cyane umushyitsi wacu Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu avuge muri make cyane ijambo rya nyuma. Leonce,
icyo navuga ni uko abantu bose
mu magambo make cyane
abatuganiye muri iki kiganiro urumva ko bose bafite impungenge bakavuga bati abakuru b'ibihugu babiri ntibashobora kuvuguruza abakuru b'ibihugu batanu bagiye baza barakorana cyangwa abakuru b'ibihugu 50. Mugabo tugashima ko babonye ababanyi biriko birabagora bakagati reka turabe ingene twosuka mu mabisi bakamera nk'abasuka mu mabisi. Icyo twobasaba ni uko bomenya ko igihugu cy'Uganda gihagarariwe muri iki kiringo na Fred Museveni n'igihugu cya Tanzania gihagarariwe n'umukuru w'igihugu Kikwete bomenya neza yuko aya masezerano y'Arusha yatebwezwa shingiro bayagizemo ibyo bihugu byayagizemo uruhara runini eka mbere ni mukuru w'icyo Uganda gize n'uruhara runini bakadufasha kuyubahiriza ariko ngwe ngaruke agabaraje bashikiza ati ibibazo niki bitorera umuti inzira tuzofata mu gutorera umuti ibibazo by'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha bazodushigikire bayifate mu mugongo kuko ntituzotezura ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha bigihonyango ntibizoshoboka abashaka barashaka kwishiraho nguko tubibona nkuba abantu ariko bavuga ngo amatora yabaye nta matora yigeze aba iyo nakaba bari kuba bayashikirije kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri indwi iheze ariko ubu nibyo bita ngo ni byo ngo bagiye gutorera ko bace bajyana nta wuze bagiye kubinyegeza kugeza n'uno munsi ntibaramvuga n'ibyavuye murumva nta matora yahabaye nta yariho twebwe twimirije kwitegurira neza aya matora tubikishe mu bibyo biganirwa mu buza zoza kudufasha na rijya azi neza Burundi azi neza amasezerano y'Arusha
Leonce mwebwe muri Frodebu mwebwe muri Frodebu
twubake igihugu cyacu tukize igihugu cyacu tureke kwigira tureke kwihamenya abatwenzi
Leonce
tureke kwirwa tugora abanyamahanga
Leonce mwebwe umuhuza Museveni muramwemera
umuhuza Museveni ntawunda ko tutomwemera twebwe umuntu wese azoza avuga ati ibyirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha kandi aba perezida Museveni aba perezida Kikwete nta na bamwe bataraza kubahiriza ibyirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ikibagora ni kibazo cy'umukuru w'igihugu yageze ikirwa Petero Nkurunziza kuko ngo yababwiye yuko ngo atabayeho hazosese amaraso menshi hakaba impunzi nyinshi none impunzi zanabaye ataranabaho amaraso ariko aseseka ataranabaho kandi yari yatwemereye ngo amatora azuba meza cyane aragaruka asigura iryo jambo kuri ko biraba uko amatora azuba meza cyane
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndagira ngo rwose nshimire byimazeyo Leonce Ngendakumana umuyobozi w'umugambwe Frodebu wemeye kuza muri iki kiganiro mu gihe abandi bo muri CNDD FDD na bavugizi ba president banze kukizamo n'uburenganzira bwabo n'impamvu zabo ariko igihe cyari cyo cyose tuzemera ntabwo tuzigera tubima ijambo ntibibaho ijambo Radio Ijwi rya Amerika ni ya buri wese yaba umunyagihugu yaba umunyapolitiki yaba umunyamadini uwo ari we wese urubuga n'urwanyu ku Ijwi rya Amerika nshuti zacu rero ndabashimiye cyane rwose mwari kumwe na Thomas Kamirindi